VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Kujya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 10 y'ukwezi kwa 11 umwaka 2016 muri kumwe na Frederic Unikije. Urero nkuko mubimenyereye no mwanya wa kiganiro muri sanga mu kiganiro cyacu cyo munsi muri sanga tugiye hanini kuvuga ko kuntu abarundi hamwe n'abanyagihugu bose bo mu karere ka Afrika biyaga binini babona itorwa rya Donald Trump. Ayo matora rero yaratangaje abatari bake kuko ibiharuro byose byari byaratohojwe n'abahinga mu byerekeye amatora byerekana ko atamahirwe Trump yarafise yo gushora gushikana amajwi 270 atuma umukandida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atsinda amatora. Aho bitangarije rero Trump yanatsinze no mu ntara zahora kuva kera na rindi zitora abademokrate. Abahinga batari bake gushika ubu barabandanya kugerageza kumva ikintu cyatumye Donald Trump atsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Trump yaronse amajwi menshi mu bisagara bito bito kandi yagize amahirwe yo guhabwa amajwi n'abanyamerika benshi bashavuye barimo abazungu batize amashuri kaminuza bavuga ko ubutegetsi bwabibagiye badakunda n'abimukira hamwe n'abantu bari mu mirwi y'inkehwa ngo kuko batwara ubuzi bakanaba bakamerwa neza no kubarusha. Ayo makuru rero yerekana ko Trump yaronse amajwi yabirabure hamwe n'abalatino aruta amajwi Mitt Romney umurepublika yahiganywe na Barack Obama yaronse mu myaka ine irangiye. Mbega byagenze gute kugira ngo abahinga mu vyerekeye amatora na politiki amwe bita pandits bihende ku buryo umunyapolitiki bavuga ko atamahirwe afise yo gutsinda amatora yaronse amajwi menshi no mu ntara zahora zitora abademokrata. Mbega abanyamerika boba berekanye ko ikintu bashira imbere ari hinduka y'ubutegetsi kurusha uko bashira imbere ivyumviro n'imigambi y'abanyapolitiki. Mbega ibintu mwibaza ko bizohinduka cyane nibihe. Icirwa Burundi hamwe n'ibihugu byo muri Afrika byo kura kukuntu ubutegetsi buhanahanwa muri Amerika hamwe n'ukuntu abanyapolitike bakira ivyavuye mu matora n'ikihe. Kuri ibibazo byose rero twatumiye abanyapolitike bakomeye ka barimo abahinga mu vyerekeye politike turi kumwe na Willy Nyamitwe akaba ari umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida Burundi akaba jejwe gutangaza makuru. Turi kumwe kandi na Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kuba vice president wa Burundi akaba mu kigihe ariwe mukuru mugambwe Safanya Frodebu. Mwiriwe neza abashinga ntahe mwese turi kumwe.
Mwiriwe
murakomeye
twa
ngiye nyene. Yego imbere ko dutangura ikiganiro nashaka ndabumvishe ukuntu guhana ahantu ubutegetsi nka muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika bigenda ukuntu amajambo yashikirijwe na Donald Trump murazi ko mu kwiyamamaza havuzwe amajambo akomakomeye cyane rwose ariko amajambo yashikirijwe na Donald Trump hamwe na President Barack Obama eka na Hillary Clinton n'amajambo ahumuriza abanyagihugu abereka ko iyo kampanye heze bose bacabaje hamwe. Reka dutangure twumvirize umuwatowe Donald Trump.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me.
And one thing you realize quickly in this job is that the presidency and the vice presidency is bigger than any of us. We have to remember that we're actually all on one team. This is an intramural scrimmage. We're not Democrats first. We're not Republicans first. We are Americans first. And I'm looking forward to doing everything that I can to make sure that the next president is successful in that. I've said before, I think of this job as being a relay runner. You take the baton, you run your best race,
Leka unaho twumirize ijambo ryashikirijwe na Hillary Clinton yahiganywe na Trump.
I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful, and it will be for a long time. But I want you to remember this. Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that's hopeful, inclusive, and big-hearted.
Mu majambo make rero abo bategetsi bose haba watsinze haba watsinzwe ikahaba n'uwafashije President Barack Obama yafashije Hillary Clinton kwiyamamaza kugira ngo batsinde Trump bose bashikirije amajambo ahumuriza abanyamerika abashira hamwe ika avuga ko bose bakwikuje hamwe kwata w'umugambwe kanaka cyangwa umugambwe kanaka bose ari bamwe basenyera ku mugozi umwe nashaka ntanguri kuri mwebwe mushiga ntawe iri nyamitwe icigwa mukura muri Johana hana ry'ubutegetsi muri Amerika cyo kihe cyane cyane ku Barundi no kubindi bihugu byose bikiri mu nzira y'amajambere ikabikiri mu nzira y'ugutsimbataza demokarasi
murakoze cyane ku ntigambo murabye ibyabaye muri Amerika nyuma y'amatora nibyo mu gihe cyo kuyamamaza barateranye amajambo atari make ariko hageze ukubicikanya bose basabibuka ko abanyamerika bakireka dushyiraho intanga ishize twubahirize umunyagihugu kuko niwe afite ijambo rya nyuma hanyuma Trump akagira ati jyewe ngiye kuba umukuru w'igihugu w'abanyamerika bose Obama akagira ati nibyo byo ndagiye mugabo ukurikira aje mu kazi ntako nanjye nakoze kandi azatwarira abanyamerika bose hanyuma n'uwatsinzwe Hillary nawe akagira ati nibyo ndazi yuko mfite akababaro mwebwe twari kumwe ariko tumumenye yuko ukwiyamamaza ntitwiyamamariza umuntu ntitwiyamamariza amatora amwe twiyamamariza Amerika ni ukuvuga yuko uwutsinze niho twese tujya dushyira hanyuma twese tukamuyoboka ibyo rero ni ikintu gikomeye kuko mu gihugu cy'u Burundi nicyo cyagiye kiratwononera tukajya amatora abanyagihugu bagatora bagahitamo abandi bati ekada tutegereza kujyamo natwe tutagiyemo bifuma y'imineka hakabamo ubwicanyi hakabamo gutobanga hakabamo kononera umunyagihugu bikagaragaza rero yuko hariho abarundi bakeneye kwiga iyo ngendo yo gushobora kubahiriza umunyagihugu na cyane cyane kubahiriza aho intahe ishyize
namwe mushana Frederic bamvuga inyumvira icigwa mukura muri Johana hana y'ubutegetsi niki
nakurikiye aya matora yo muri Amerika kuva mu ntango ndetse biraboneka neza yuko abayategura bayateguye kumwe ntibavangura ntibayimiginaka bose bavuga bati ni muyamamaze nicyo gituma atamidego y'ibeziba muri icyo kiringo ijyanye n'ingene bamwe babarenganywa abandi babatarenganywa nta byabameze icya kabiri inkuramwo ni uko mu bisanzwe harabaye imishanirano mu majambo ariko ntawigeze akubita uwundi kose ntawigeze abuze uwundi kuvuga ku maradiyo bose bari bafise kwiyamamaza kumwe na cyane cyane kumenyeshamakuru by'igihugu nta wigeze yidoga ubwa gatatu ni uko abanyamakuru bari bavuze bati hazotsinda uyu mupfasoni Hillary Clinton ndetse n'amazu y'ubuhinga aguma avuga ati ni naka azotsinda uyu naka ntazotsinda ntibikunda rero munyuma birahindukira mu mwanya wa nyuma basanga uwo bagafata dutsinda niwe akinje hageze rero ingene bahindukije imitima nicyo gitangaje cerekana yuko mu by'ukuri ingendo ya demokarasi yabinjiye mu mico aricyo twebwe tutarashikako ko twinjiza mu mico ingendo ya demokarasi tugatandukanya ishavu ry'umuntu ari muri ari mari yamamaza yamamariza ibyo gihugu ni ishavu ry'umuntu ku muntu wiye ukavuga ati ndahombye ndapfuye rero nibaza nti byahimbaye kumva bose uko ari batatu babuze bati rero jewe nsinze ya majambo nahora mvuga ejo bundi akanishe ndayahembye ubu nje gutwarira abanyamerika bose
ikintu
utantoye rero wumvise Obama agira yigire nawe aravuga ati nyemera yuko uje gutwarira abanyamerika bose uje guhumuriza bose kandi bikagendeka ndetse n'uwatsinze havuga ati ndabyemeye ndemera ko dushobora no gukorana ku izina ry'abanyamerika turonderera ineza y'abanyamerika ari ikintu gihambaye cyane yuko tubwirizwa gukuramwo gicigo ikindi cigwa cya nyuma gihambaye ni uko amategeko abahari akurikizwa uko ari urabona Obama yarahejeje kandi yashaka kuvuga ati nshaka kwiyongera ngo ngire manyara yari kubigira bwa amategeko n'umuco w'abanyamerika ibimwemerera turakwiye rero gukuramwo ikintu cy'umuco turakwiye gukuramo ikintu cyo gusonera amategeko tuba twiyemeje twebwe nyene
amategeko n'iryo bwirizwa shingiro ryo muri Amerika biratomoye cyane rwose nibaza ko bitanditse nk'iryo bwirizwa shingiro ry'u Burundi nagomba imbere y'uko tubandanya ndabasaba umpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke kuri wewe buri nyamitwe inyishu ngufi cyane rwose hokorwa iki kugira ngo Uburundi bushike kuri urwo rugero guhana ahantu ubutegetsi gutyo mu kanya gato
mwumvise yuko ubutegetsi tutayaga avyemerera ati ni ukuri biraboneka neza yuko hari icyo tarafika ko nk'abarundi ibyerekeye uguhindura umutima ugukurikiza amategeko na cyane cyane gushyiraho umunyagihugu ashize icyo kintu ko bazemeye ngira ngo bagiye guhinduka kuko nibyo twamye tubasaba yuko bukwibuka bibuke yuko umunyagihugu ari wenyine n'igihugu hari icyo ngira ngo yavuze ati yakurikiranye mugabo atakurikiranye neza uwatsinze Trump yara icyozwe rwose n'ibinyamakuru byinshi biranamyuma y'ijambo bigaha ijambo ubundi bakagerageza kumucyoza bakamwita amazina adashoboka bakamufata uko atari kugira ngo bamwangishe abanyagihugu bamwangishe n'isi yose ariko ibyo nabyo bigiye yavuze ati abahinga baribajije bati uyu niwazorengana ujya mudamu hanyuma nsanga ujya mukenyezi ntashoboye kurengana kuko abanyagihugu abanyamerika barafise aho bihitiramo nicyo gituma rero ko babyumva bakumva ko bategerezwa kubahiriza amategeko uko yanditse ubwirizwa shingiro uko ryanditse bakongera bakubahiriza nazina munyagihugu nibaza yuko batangiye gukira byoba byiza dushoboye kubaka turi hamwe bamwe ntibubake ngo abandi basenye
egome Moshiana Frederic bamvuga inyumvira ugo rugero mu rafise akizera ko ruzoshika mu Burundi aho abategetsi bahantu bahanahana ubutegetsi neza batagiranye ubusuma bw'amatora ikaba batagiranye ibintu bitagira uko vyifashe
kujya no kumva iyo tuvuye naho tugeze ikibazo cy'amatora nyine cyaje kigerana mu gihugu cy'u Burundi 1993 umwaka 2005 ntangarane zahabaye 1993 mwanya nyine byakurikiye rero ubwo rugero burya tuzoteba turushikeko ubu munsi ntiturahashika kuko turacikiranya iby'igihugu n'ibyacu icyo ni ikintu kiboneka dutegera rero yuko nitwahagera bizovana ku ntambwe nituzagenda tugira ubwa mbere kumva ko ikintu twe tugeza gukiranira ari inyungu z'umunyagihugu atari inyungu za jewe naka za wewe naka z'umurwi kanaka z'ibinyungu za munyagihugu agowe amerewe nara abanyamerika bitoreye bo nyene barazwe aho bagenzi bavuga bati uwo tubona umenga yahava tugize akabuhenge kubera ko nta kazi dufise kubera ko ntawe utwitaho byoba naka naharaho tuvuga tuti tuzoshika mugabo bizokenera intambwe zitari nke na cyane cyane ibyigwa byinshi kwemerana kumva ko turi abarundi kandi ko nako nta byinshi bipfunza gupfa ngo nuko ntavuga kimwe nawe nitwica abantu kubera ko batameze nka twebwe dushonera ikiremwa muntu tubaho umunyagihugu nibaza ko kubera izombo dushobora kuba turi ko turatera imbere mugo bizotwara umwanya ariko tumenye iyo tuja tugire iyo tuja
tubibutse inshuti mwese ko muri kumabandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo hejuru y'Amerika idefense muri Veneza
miriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro munyarutse cyane rwose turi ko tuvuga cyane cyane ko kuntu ubutegetsi buhanahanwa mu mahoro n'umutekano hagati y'abahiganywe muri Leta Zunze z'Amerika duga ku ijambo
koko ni byiza cyane kuba mwaduhaye ijambo turabashimira nk'ijwi ry'Amerika muri Amerika demokarasi yarasagambye nk'uko bigaragara umushinga ntaho yarabivuze ati bariyamamaza bakaterana amajambo ariko ntibaterana amakofe koko yewe ku bwanjye narishimiye cyane uburyo abanyamerika bahisemo Donald Trump kuko yakoze ku mitima ya benshi iyo urebye uburyo yiyamamaje yavugaga amagambo aganisha mu kwigarura imitima y'abari mu bibazo abafite ubukene ababwira ko azagerageza kugira ibyo abakorera nubwo ari inyungu z'abanyamerika mu by'ukuri zishyirwa imbere ariko hari n'icyo yatumye icyo yashyikirije abanyamerika avuga ati na Afurika nzagira icyo nyimarira bivuze ko hari abanyamerika bahawe ubwenegihugu bari abanyafurika bishoboka ko nabo baba barabigendeye bakamuha amajwi kubera icyizere bamufitemo kuzagira icyo bahindura kuri Afurika baje bavuyemo Trump rero yabaye umuntu rwose wishimiwe na benshi natwe muri Afurika turamwishimiye kuko kurikije ukuntu namwumvise urugero rwiza muri Amerika yego nibyo ariko natwe iyo tuza nko kugira hari ukuntu ngiye nk'uko ubwanjye sinishimiraga ko Hillary Clinton yatorwa kuko Hillary Clinton kuba yaratsinzwe njye ntekereza ko ari Bill Clinton watsinzwe kuko hari byinshi umugabo we yagiye ashyigikira mu maleta amwe n'amwe ya Afurika ugasanga aramutse atsinze n'ubundi ni nta kitanyo ari kubutsinze ugasanga nta butari kutubera byiza cyane ku bwanjye rero ndishimiye ko Trump yatsinze imigambi myiza afite kuri Afurika kuko yagiye abivuga ati ashyigikiye ko ubutegetsi buhanwa neza kandi mu mahoro muri Afurika nk'uko muri Amerika bigenda biba natwe akazabitugezaho yego natwe hari uruhare rwacu tugomba kugira ariko nawe yavuze ko ibyo ari ibintu yifuriza Afurika kandi koko bibaye byiza natwe byadushimisha
urakoze Ildefonse reka duhe n'ijambo Simon Classica mwiriwe neza ego ikibazo cyihuta cyumviro mu kanya gatoyi cyane
sawa ndabashimiye juri ya Amerika kukuntu mukiyitaho cyakabiri gena nabyiteze vrema kubona Trump yotsinda agatsinda Hillary Clinton kuko icya mbere na mbere uravye mu myiyamamazo yabo kandi itandukanye cyane mugabo Trump yaboneka yuko atahagwa n'amahirwe na gato avugwa ko amajambo mabi amajambo yo kumutyoza mugabo iyo situation yose yayivamo akaboneka ko ari umushinga ntahe ashobora kuva mu ngorane y'abanyamerika bashobora kubona yuko hamwe umugabo muri igihugu yobakura no mu ngorane ziba zihanze zisumba ziri baraciyemo ku bw'ibyo kuba Hillary Clinton yayemeye ko yatsinzwe cyane ni demokarasi icya kabiri ni kubona ukuntu yarushijwe akaba yarushijwe amajwi kandi atari make rero ku bw'ibyo ndomuha amahirwe cyane Trump kandi ndamukeza yuko yashoboye gutsinda kandi byera nabyiteze cyane naho amaradiyo menshi yavuga ku bintu bitari byo ugasanga abapasiteri bose abapasiteri barinze bya politike cyangwa bavuze Trump nabi mugabo Imana yabikoze murakoze cyane
murakoze Simon Classique abashinga nawe turi kumwe abanywanyi muri radio ijwi ry'Amerika bahamagaye Ildefonse na Simon Classique basa n'abavuga ko banezerewe n'insinzi ya Trump Ildefonse we yavuze ko kubera ngo ashobora ko yatsinzwe kubera uruhara umugabo we yagize muri Afurika byo bintu bishikirijwe na defense na Simon Classique mu bivuga kwiki uri nyamitwe
bo cyane cyane nka Simon yashitse ku kintu gihambaye uko bagiye barakiroda Trump ubwiko bagiye baramuvuga uko atari nibuka ibyabaye mu 2015 hano twitegura amatora aho abantu bamwe utanguriye kuri abafodi mu mbere abantu bingira niba babitanguje bavuga yuko hariho ngo ngo nyabwoko ry'abatutsi ko yategurwa ngo na Petero Nkurunziza ngo n'umuryango uri ku butegetsi bakavuga imbonerakure ngo biriko birica abantu babyanyuza mu kanwa kugira ngo bagerageze gucyoza igihugu cy'u Burundi baragerageje kudusuka mu gihugu ko bashoboye ariko abanyagihugu bo batitswe turazi icyo twiyemereye turazi abo twihitiyemo n'amatora arabo ko bifuje ko ataba barifuza ko abantu batoje amatora barahamagara abantu kutajya amatora ariko abantu baraje amatora baragerageza kurasa mu ijoro ngo abantu bajye gutora ariko baraje gutora ibyo byose rero n'ibimenyesha makuru bitari bike by'abanyaburaya n'ibindi bagumye bacyoza igihugu cy'u Burundi bagatora n'amasanamu adashoboka bakayacisha ku binyamakuru byabo ibyo byose rero n'ibintu bikogwa kugira ngo bagerageze kwankisha umuntu cyangwa igihugu ariko abanyagihugu bujya nibo bafite ijambo rya nyuma ibyo rero Hillary Clinton yagiriye abanyafurika ubwicanyi bwabaye muri Libya n'ibindi byabaye gukoresha abantu nk'abongere abanyepolitike kugira ngo bashobore gucyoza igihugu cyabo ibyo byose n'ibintu bituma abanyagihugu buguruka amaso bakugura n'imitima bakamenya ukuraho kuri bakihitiramo inzira yabo ati mwebwe indabwo muvuga ibi twe duhisha n'ibi rero icyo cyarabaye mu Burundi birabaye mu bindi bihugu muri Iraq n'ahandi mugabo abanyagihugu bugine bafite ijambo rya nyuma ugutorwa rero kwa Trump kuje kugerageza ati ukuri kuzuka mu gutsindika inyuma uko bizogenda kose
Monsieur Nahe Frederic wa mvuga inyumvira ne mugira ico muvuze namwe kujashikirijwe na defense na Simon Classique
egomba ariko duramubuza ntitwaje kuvuga iby'Uburundi twaje kuvuga ibya Amerika izaba bayije kuvuga bavuze ni by'ukuri aya matora yabayemo itangaza abantu batari bamenyereye kubera ko bose babona bati ni nakaza gutsinda ariko abanyagihugu kandi nta busuma bwabaye ngo bavuge bati bibye ngo bavuge ngo bafashe amasande ngo banyegeje kandi babonye ibyo bose byagenze neza amategeko yarubahirijwe burya ibintu byose mu gupfa bipfa mu mategeko bipfa mu gutunganya tuzaba tugize intambwe rero tumenyereye gutunganya neza amatora baba bagiye kuvuga bakeza umushingantahe yatowe John baza ko ari ibintu byumvikana kubera ko mu bisanzwe yatsinze bamwe bavuga bati vaincre sans périr on triomphe sans gloire sans gloire biboneke yuko uyu muntu yatsinze yakoze yababaye n'ingwano y'amatora yarimwo kandi akaba yatsinze bibaza ko mutwese twemera kumukeza kuko yatsinze intambara runtu intambara nziza atamanyanga arimwo intambara nzito itonganitse neza kandi nibaza ko abanyamerika imikuru nuko bazavuga bati turaronse umukuru yaje tutari tumwiteze yaje tumuvuga nabi ari nyera dudutwara tuzobiraba bya navuga nti ndamwipfuriza kurangura neza amabanga atorewe kandi agashire hamwe abanyamerika na cyane cyane arondera ibibazo by'abanyagihugu bamwizeye kuko gutorwa ni kimwe ariko kurondera inyisho z'ibibazo y'abanyagihugu abantu bakwizeye n'ikindi kibazo byo mbifuza ko azomufasha gushikaho abanyamerika bazonezega bati bwa bundi nitwihenze twatoye umuntu muzima umuntu nyawe
ego me turiko turavuga ku bibazo by'u Burundi vya leta zo muri Amerika amatora ariko turagereranya cyane gose tukaraba ikintu abarundi bokura muri ayo matora eka no mu mwihanahana y'ubutegetsi kugira ngo nabo nyene barabe ko demokrasi yotsimbatara mu Burundi reka rero duhe ijambo abandi banywa nyu radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwibe neza muvuge mwegere telefone muvuge cyane ikibazo cy'imvuyiro munyarutse
ndabaye miro bakumire
barakumva
kukiwazo zena ufuga kwa matora yumane sazimu na matora yumane za chane jile kana yuko aligi yu chama zekuteri mbele demokrasi ahono wati ndwe yumera yawa kani nawana mwere sazimu wamaze kujimbele chane iyo mkuru yu yumei kino hawa ataki kodze ashobora guhindura ashobora guhindura tekinike zabaye nko muri bintu byabaye naho benshi batabiteze ni ngenzi y'umuperezida mushasha kuco twokuramo kuzerekeye ubuvuzi nuko n'abatwara ibihugu byacu byo muri Afurika cyangwa Burundi nuko bomenya iyo manda y'uyu muntu yiheze bomenya gutanga ubutegetsi nko kuba muri Leta Zunze Ubumwe imyaka yiheze akavuga ati bahageze agace barundi ubu busubiri nuko mu Burundi mbaho n'ingene byigeze aho perezida aheza manda zibiri ziwe zimwe n'amategeko agenda agahonya ibirwa shingiro n'amasezerano y'Abarundi yarusha agahonya ibirwa shingiro aguma atwara atacamira abantu bagapfa iki
ariko Claude hariho sentare igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro iyo sentare yavuze ko atamategeko perezida arenze hariho sentare yo muri Afrika y'umuseruko ejo bundi yarabivuze mwebwe muri abahinga mu byerekeye ibwirizwa shingiro cy'u Burundi
turabahinga mu byerekeye ibwirizwa shingiro mugabo amase biranditse neza yuko umukuru w'igihugu ategeza gutorwa ateza gutwara manda zibiri uko byanditse mu masezerano y'Arusha n'imubwirwa shingiro ubwo bumva ndetse n'abaza bwirwa shingire yakoreshejwe ingufu murabizi ko icyegera tuyitwara bahunze n'abandi bagahunga n'abandi bavuga ko babisire babareko bategereza ku byemezo uko ndetse nk'aya nayo muri Afurika nibaza ko abenshi babisigura uko tariko yavuze ko urubanza barujyanye ibintu byamaze kurengana nibaza ko
Ego mereka duheni jambo kandi Gerard mwiri bineza Ego turakomena murakomeye
Ego turashima cyo rwa kwibwi gushikiriza no kuri amatara yaraba abayeri kuri abaye kigeze kwanya kuri karaba amatora
Gerard umurongo wa umeze nabi sinzi ko tutosura kuguhamagara mukanya Dekatusura kuguhamagara mukanya sivyo?
Aro?
Turaguhamagara mukanya murongo wa umeze nabi cyangwa uraba hantu andi hantu uja rekatwe turaha ijambo kandi abatumire bacu bagira ico bavuze kubyashikije na Claude rekadutangure ku mushyana he wiri nyamito.
Murakoze kunyongera ijambo Claude namwumvise burya muri demokrasi umwe serafise uburenganzira bw'ushikiriza ibyimbo byiwe. Hanyuma burya buravye Abanyamerika mu gihe cyo kwiyamamaza umwe yari afite ibyumviro byiwe yari afite ahagaze yari afite uwashyigikiye umugabo y'amatora amaze kuba abanyagihugu bagaca urubanza ntawe usubira kuvuga ngo yamara rero no mu Burundi niko byagenze umwe arashobora kugira ati nishyigikiye yuko umukuru w'igihugu ahari yitoza ubundi ati jewe ndashyigikiye ko yitoza ubundi ati jewe bonenga amategeko azobaho nyanza ubundi ati ka jewe ndagisomye mbona amategeko adaho nyanza mu gihe ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha byonyine byagize biti hazobaho sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo mu gihe hari amatati y'ugutahura icica nke kiriga agira aca urubanza iyo tusanira akaba ari yo icije urubanza ikagira iti uyu ni wafise ukuri uyu nawe yatsinzwe umutsinzwe rero atanyubahiriza ibyo isentare ifitseko ni uko byategereza kugenda mu kubahiriza amategeko iyo Amerika tuvuga mbere murazi yuko higeze kubaho amatati hagati y'uwitwa Bush n'undi yitwa Gore barigeze ko ari matora mu 2000 hanyuma harabaho impari zikomeye rwose hagati y'Abanyamerika bamwe baje no mu barabara mugabo sentare igeze kubahiriza ibwirizwa shingiro niyo yaciye icy'urubanza ikigoro nubwo yarose amajwi menshi mu banyagihugu watsinze ni George Bush kuko Bush biboneka ko yarose abo bita bagana electeur benshi gusumba hariho ibyo bashobora gukorera ko bagira bati twebwe ibyiza cyingiro tumusomye neza tubona ko ari uyu yatsinze abanyamerika bashavuye bakiri bataha nibagiye guturira amapine nibagiye kwica abantu ariko rero mu Burundi ibyabaye nagahomera muntu hariho abantu batashatse kubahiriza ibyo bimatora si mu mwaka uhete gusa no mu 2010 murabyo ko ari biyongoye bakanka gukurikiza ibyo bimatora bakanka kwemera aho abanyagihugu bashize nacyo gituma ingorane zabananyije ari ingorane kuri bo bwa mbere bagize ikibiri mu nyuma bakora senarede ituzi mu 2020 icyo bazokora mugabo twukurikiza akarere k'abanyamerika tuti aho igirwa shingiro rishize niho dushyira aho senari ikize kubara ibyo shingiro rishize niho dushyira aho abanyagihugu bashize mu matora niho dushyira
egome mushyana Frederic bamvuga imvira mu gira icyo muvuze kubyashikije na Claude avuga ko urundi bwari bukwiye kuronka kubonera akarorero kuri Amerika maze bakubahiriza ibiringo yagize ica avuga no kwibwiriza shingiro duga kwijamo
ndiyo Claude yabivuze neza kuko bravye nabari muri demokrasi ikintu cya mbere kiza imbere ni itegeko yavuze ati ibyo ibiringo ntibyo bahirijwe baca bavuga bati oya ngo byari byanditse nabi niko bavuze kanamba muraraba ingingo ijana na gatatu niyo ivuga ibiringo nta n'umwe ayivuga ikiringo ni igihe umukuru w'igihugu atowe akarahira hanyuma kigaherana no ku wundi yinjiye kandi ikiringo gitangura iyo umukuru w'igihugu arahiye kwibwirizwa shingiro iyo bibiliya shingiro twari koko twari dufite mwaka 2005 gushika n'ubundi byari bwahinduye ukuvuga ibintu bibiri byaheze mu byo Claude ariko arasigura yari wacu rero biratugora kandi nkabwira n'uyu ntuzenye turimo turavugana nyamitwe yari nza avuga ibyari mu mwaka 2008 mu mwaka 2000 muri Amerika nagaruke na twebwe n'ubundi kibazo cy'amatora kigishasha cyama gitera ingorane kuva mu 1931 93 n'ingene byagiye bikurikira nuko mu by'ukuri abarundi nituragira ntiturumva ko mu dutandukanye ubutegetsi n'igihugu kuko abantu benshi bavuga bati ubutegetsi ni guha gitunga n'insi zenze bampombye ugasanga rero abantu icyo bariko baribukira kibico aho kwirukira gukorera igihugu nihagera ko turabibyaranguwe mu gihugu cy'u Burundi hazogera umwanya ntituri bivuge ngaha ariko ikindi mubyiri ndabivuge nshimikira ko cyane ni ngene mu by'ukuri abantu babwiza gutegera neza yuko demokarasi nishure kuva demokarasi y'amajambo ukaja muri demokarasi y'imico ni ikintu gihambaye cyane u Burundi murambaga ntituragera ngaho nubwo bwayovuga ati ehera aba hacihagihace bijya bimeje ubundi birashobora no kuba kubera ko amategeko yaratunganijwe neza ibwirizwa nshingano ngo ritunganywe neza kandi izo nzego bavuga ngo za sentare zishyirwaho nande urya mu vice perezida wa sentare yagiriye iki nyuma namumwumvira ibyo avuga kugira ngo bizabesha hari abagibanzo rero tukavuga tuti igihe tuvuga ubutungane ni ubutungane bwigenga koko badashyirwaho n'umukuru w'igihugu ngo abukoreshe kuko ashaka
ikibazo
abarundi tumenyere ntiharagera ariko tubandanye tukuri byigwa kuri abo bantu badukurira mu bya demokarasi tugenda badushyigikiye
ikibazo cyo kwizerana n'ikibazo gihambaye cyane rwose sentare abantu batowe mu butungane mu bisanzwe baterezwa kuba ari abantu baterezwa kuzuriza bose kandi abarundi bose bakabizera naha muri Amerika niko bimeze mu byerekeye sentare nkuru y'igihugu bita Cour Supreme hari kenshi usanga ari bagabuye muri iki gihe ni bane kuko ariho umucamanza umwe ataratogwa mugabo ni yatogwa nk'uko Trump agiye kuronka ubutegetsi uzosanga bagize abacamanza bo muri iyo sentare batanu kuri bane baba demokrate icyo ndikibazo cyo kwizerana rero niyo ya demokrasi twavuga mu kanya turafise kandi turabona ko dufite abanywanyi wa radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sylvester muri Veneza
mwiriwe nyakubahwa ndakumva cyane
mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro niko navuga n'icyo uya ariko aravuga cyuko ayo matora yagenze nabi none ibihugu duhana imbibe byaha muri Afurika je ndi mu nzi
muri hehe muri hehe Silvestre
kwaje amatora yagenze mukuru
Silvestre muri hehe
icyo barundi bakuye kuraba bakitegereza bakuye kuraba akaro kuri America barahariye gose ariko urabona ujya mushinga naye yatsinze kandi nako twamushimiye kuko arahinduye ibintu byinshi ngira niya duhindura ibibazo biri muri Afrika na warabibona ibirazo bakoze umurimo wananiye bose kuva aho bagatwariye ku kwakiza kibanza byarabananiye ko hari icyo bagerako uyo nabo turamwizeye ko hari ikintu nyeka agomba kutugerera ko ubwo yitoza abantu benshi babuze induru abantu benshi batamwemera ku byo kwitwegwe twamwemeye ni mushinga nawe w'ukuri nashyira imbere nk'umuzinga nuko naye abo bavuga ngo ibibazo mu Burundi kibishe n'imihayi gusa nibemera demokarasi demokarasi ntizigera ibaho ubwo iteni itazigera ibaho ubutungane butabanje kubaho nta demokarasi zuba
Silvestre mwavuze ngo muri impunzi muri hehe
sa
mwavuze ngo muri impunzi muri hehe
Ewe ndi Bugande uranzi.
Yegome.
Federico Ngundikizi uranzi tumunwanyi wawe nitwa Masarakiza Silvestre.
Ah, Masarakiza n'iyo ni ubuka cyane gose. Urakoze cyane gose Silvestre Masarakiza. Rika duhe n'ijambo Pascal. Pascal mwiriwe neza.
Mwiriwe neza n'ikishi.
Mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro munyarutse.
Yafite igitekerezo kirekire munyihanganire.
Uravunagura amajambo.
Na kibazo ninge wishimiye cyane insinzi ya Trump ariko ngavuga nti abanyafurika ntibaze kuvuga ngo bararebera kuri aya matora yo muri 2016 bibuke 2018 barongeye baratungurwa abona yuko muri Amerika hari demokarasi ikomeye cyane ubwo abanyamerika batunguranaga bagatora umwirabura nabwo byari ibintu bitangaje cyane abantu batari biteze ambo Trump ejo bundi twarabibonye ko itangazamakuru yahanganye naryo rimusebya ari mushyira mu kicira atarimo bamubeshyera ibyo yavuze n'ibyo atavuze kandi nanone nge nk'icyatumaga nizera ko azatsinda nararebaga nkasanga buriya bushakashatsi baba bavuga ngo bakoze ngo umwe afite 49 undi 47 gutyo ni kwa kundi bashyiraga ibintu kuri internet noneho kandi abantu bagera kuri internet ugereranyije n'aba batayigeraho abayigeraho nibo bakeya noneho Trump atunguranye atsinze abanyafurika bo babona yuko ari ikintu gitangaje ariko basubira 2008 barebe barasanga nanone Obama nawe yaratunguranye atorwa nk'umwirabura kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho tugaruke muri Afrika iwacu ntabwo ikibazo gikomeye ari na demokarasi ahubwo ikibazo kinakomeye ni inzara n'ubukene no gushaka kwigwizaho reba nka Trump ubwe arakubwira ati sinkeneye no kugenda muri Air Force One yewe afite ibikorwa bye n'amafaranga ye yamutunga n'imyaka n'imyaniko ntashire nta nzara y'amafaranga afite ni ukuvuga n'ubutegetsi akeneye hari ibyo abona yahindura gusa n'ibyo afite inyota ariko iby'amafaranga ntabyo akeneye naho muri Afurika areba amafaranga agashaka kwigwizaho noneho no gutsikamira abaturage kuko ntiwakwigwiza utabanje gucecekesha abashaka kukurusha ijambo murakoze
Pascal reka duhe ijambo mushyanabiri nyamitwe ku vyimviro n'ibibazo vya Silvestre na Pascal Silvestre bavuze ko mu Burundi ntihagira bihenda nta demokrasi hari ntibakunda demokrasi mu gihe Pascal bavuze ko burya kurabira kuri Amerika bitoroshe kubera hari kibazo cy'inzara n'ubukene duga ku ijambo mushyanabiri
ego murakoze kuri ibyo bibazo ntabwiye ko muri demokarasi yose afise icyumviro cy'iwe yaravuze ko abona ibintu mu gihugu cy'u Burundi nk'uko ngo mu bindi bihugu bya Afurika mbere demokarasi ni nshyashya turacyari ko turayiyubaka turiko turiyubaka yabigarutse ko bamwiyumvira ati uraje amatora uko yagiye agenda nta gihagiye hariho abaguma bagerageza kuyatoba mu gitondo na rimwe bace bica ngo gasore muravye 1993 muravye yuko bace bica president Ndadaye yari kumwe n'abantu bigira mbere hanyuma ugakiduka uraba amatora twagize turategura ingene haba ariho utubumbidumbu tw'abantu batemera ikiyavuyemo bamavuga bati jewe nsinzwe mfuma byose bisenyuka bagatera amagrenade bagaturira amazu batica abantu kugira ngo abantu bahamagare mu biganiro by'amagaburanyama byotume basubira ku butegetsi bakuweko n'abanyagihugu ivyo niko bimeze uko yabivuze n'ukuri uwavuze ati nta demokrasi ihari ni ukuri demokrasi turiko turayitsimbataza iriho mu gihugu cy'Uburundi nacyo gituma tubonye mu 2010 abantu banse kubandanya amatora twageze tuti ntitushiraho bashize dushyiraho abanyagihugu bashize reka abo bayavuyemo bagende ariko amatora abandanye abanyagihugu bubahirizwe mu byabo n'iwabo no mu gihugu cyabo turagira mu 2015 hari abantu bari bamaze kuvuga yuko amatora azuba iki cyerekana yuko demokarasi hari mu gihugu cy'u Burundi abantu barayihagarariye barayigwanira kugira ngo amatora abe mu gihe hari abantu bavuga bati amatora ntabe ni mu yasibye nareke kuba igihugu gitwagwe ngo na leta mfata kibanza ngo urimwe abantu batatu kuki abantu bateza kujya amatora kubwira ngo igihugu kirongorwe n'abo twitore rero ugira ati muri Afurika hari inzara n'ubukene na wobeha ubukene buriho intambara ya demokarasi turiko turayitsinda mugabo nubwo tuyitsinda tugira tuti hari indi ntambara ikomeye ihanze abanyafurika ihanze abarundi ari intambara y'ubukene nacyo gituma hariho ingingo ziriko zirafatwa hirya no hino kugira ngo dushobore kurwanya ubukene ingingo yafashwe yuko abana biga ku buntu ni uko abantu badashobora kwirira amashuri ingingo yafashwe kugira ngo bavugwe ku buntu ababyeyi bibaruke ku buntu imiti ya malariya itangwe ku buntu kubakira amazu hirya no hino abaca nk'ibariya kubashyira muri kubakura muri nyakatsi izo zose n'ingingo zifatwa kugira ngo dushobore kurwanya ubukene dukwiragize amazi meza twubake amabarabara twiyubakire amashuri twubake amavuriro mu bikorwa rusange izo ni intambara turimo kandi twizere neza yuko tugiye gutsinda iyo ntambara ya demokarasi twarayitsinze ubu twitorera amatora twitegura amatora azo gukurikira abifuza ibiganiro by'amagaburanyama twaramaze kubereka ko bidashoboka ibiganiro byubatse igihugu ivyiyumviro byubatse igihugu ivyo biratunganywa mu Burundi no mu makungu mugabo iby'amagaburanyama twarabagiye yuko tutazofatwa twemeye kubisubiramo kugira ngo demokarasi tuyitsinze mu gihugu tuganirize ubukene hamwe
Mushena Frederic Bambogi nyumvira ko bibazo n'ibyo byashikijwe na Sylvester na Pascal. Sylvester avuga ko abarundi badakunda demokrasi mu gihe Pascal avuga ko atanaho eka Amerika yo tanga karero gute bidashoboka ko Afrika igira nka Amerika kubera hari ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubukene n'inzara mu duge kwijambo.
Nombre ya Pascal hati nta demokrasi ihari bumva mu mvugo ariko ni nka kurya ba muri bindi bigira kuvuga ati dushaka gutambuka tukiri inzoya urya demokarasi ni ndero mu muco uwo muco nta wuriyo kubera ko igihe abantu bashobora kwicana kuko batumvikana ibyiyumviro biba bisigura ko uwo muco uba witiri kure nk'ukwezi turagira iby'amatora ariko na matora womenga niko kuja kurangura abanyagihugu ati reka tubahe amahera reka tubavyibye reka badutore ku nguvu hanyuma duce tugenda tubwire ibyo dushaka tunyaga tunyage igihugu turondere amafaranga ku nguvu turondere ibintu ku nguvu hanyuma twitunga dutunge dutunganirwe turonke amatongo turonke iyo miduga turonke ayo mazu kugira ngo hari ibindi biri bujumbura ariko ugasanga ngo barimo barateza imbere igihugu iyo ni propaganda sinana byiza demokarasi n'ukuri iracari kure ariko si kuvuga ko abanyagihugu batayishaka barayishaka burya hitari ni mu bantu bize bategera ko kujya muri politiki ari inzira yo gutunga rero jewe ndibaza ko ujya kujya ngo tuze tubivemo ni uko hazoba itunga mu gihugu maze abakeneye kujya kwirondera itunga bakariyonka kandi biciye mu mategeko kandi bagatunga bagatunganirwa aba bakerekana yuko ugiye mu butegetsi si wacatunga gusumba abandi bakerekana imyaka itanu iheze abantu iby'abantu batunze bakabyerekana iby'abantu bakoze bakabyerekana ubutyo bikerekana yuko uyu muntu yatumishwe n'ubutegetsi kandi bashyiraho gufata umushahara wiwe bakavuga bati wewe urakwiye guhanwa kubera ko umushahara wawe avuga amafaranga yerekana aya miliyari ibyo ni ibintu twabwiza kuzoshika ko ariko turacari kure navuga ngo turimo ngo irimo iratera imbere nuko ariko niko ariko ubutegetsi ejo niyabuvako azogira urundi rurimi ndabarahi kubera ko nabado sigara vuga ibindi cyo tumavuga nti igihe jewe mbamukanda mbandiko ndavuga uko ndi murundi nabakavuga uko ari umurundi nka jewe ni kuvuga abari ibibazo taruka utsara kumvikana ko bijya tuvuga kwicara tukavugana tugatora umuti twese kuko ndakeneye bijya gihugu ndakeneye gutibaho ndakeneye bilango politike ndakeneye gukora mu ndimi ndatari politike ko ntava mu bya politike nkakora n'ibindi ubundi mu gamba narigiye kandi kandunga nacho bibuze rero icyo ni kintu gihambaye cyane ama wonda bugati inzara mu bisanzwe nakubariye kubitiranya ubutegetsi n'isoko ryo gutunga nico bituma avuga ati indabirisha abantu indabira atuma abantu bagira bitari byo kuko ya mushinga naye Trump atinze yari ifite ibyiwe naco ashaka mu gukuru b'igihugu yavuze ati jewe ndagiye twarahariye n'umuntu ko jewe nshobora kuba perezida wa Amerika akereka jewe ndagiye n'inguvu zanje n'amahera yanje n'uburyo bwanje ndabereka ko bishoboka igisigaye ni kwerekana ingene ashobora guhindura ibibazo byo muri Amerika bamutuye gusa
tubibutse
twashika ngaho tuzaba turi ko turatera imbere nato
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na François mwiriwe neza
mwiriwe
murafiki muri hehe François
ndi Kigali mu Rwanda
egome duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
nashaka kubaza buriya ko twumvise ko nyine batuye muri demokarasi kandi hakaba hadutsemo nk'ibintu bisa n'imyigaragambyo ese iramutse ikomeje byagenda gute igitekerezo kindi nashaka gutanga nuko nk'igituma mbona bariya abanyamerika batigeze batora uriya Hillary ni ukubera ko bari bashatse gusa naho ubutegetsi mbese babugira nk'ubw'umuryango kandi burya abanyamerika n'abantu bajijutse badashobora no kwemera gutyo kuko bari barabonye ubutegetsi bwahise cyangwa se n'abademokarate nibo bari bamaze gutegeka iriya myaka ngo ibyo byose ndetse bifuzaga nk'ibintu by'impinduka mbese ko byahinduka ku byerekeranye rero n'ukuntu wenda twebwe tuvuga demokarasi nashaka kubaza nanone ko atari ubwa mbere ariya matora yo muri Amerika abaye wenda abategetsi bo muri Afurika cyangwa abo ngabo mwatumiye mu kiganiro bakaba bavuga ko wenda bahakurikirwa ko asanzwe aba icyo kigo kizagira wenda nko ku bategetsi bo muri Afurika igihe cy'ingo bagire demokarasi nyayo.
Murakoze François de Cadene Jambo Renova muri Veneza
mwiriwe
murafite ikibazo cy'imvira mu nyarutse
ego mato ya nsinzi ya mushinga ntaye wo muri Amerika Trump twarayishimiye cyane kuburyo twabona mu ntango mengo bashaka kumusigura ubwa bamubeshera ko yagiye gufata abagore ku ngufu bamuvuga ko ibintu kumbura atakoze ariko twarashimiye cyane abanyamerika kuko bashoboye gufata ingingo y'urugabo ingingo ibereye ivyaduhaye ikigwa kuko twabona neza yuko umugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi w'abademokrate watwaye nabi abanyamerika bari bawurambiwe kanisi yose yari asanzwe ari perezida Barack Obama yateye akaduruvayo kenshi mu isi mu bihugu na cyane cyane muri Afurika muri Siriya muri Libya n'ahandi natwe bw'abanyafurika tukabona amengo ntacyo yatumariye turishimiye rero ku ntsinzi y'urya mushinga naye tukabona yuko izohindura byinshi ku isi no muri Afurika
hama rero
tukamukeza tukavuga tatso azogera amahirwe mu butegetsi bwiwe amara bashinga naye nabo batumiye muri studio nabo ikintu no bagira no kubera bo yaga bahuza kugira natwe mu Burundi dushobore kwiterambere no mu kuri demokarasi y'ukuri kuko turabanyagihugu ubwacu twaramaze kwerekana aho duhagaze twaramaze kubarungikira icyete gisomeka yuko dushobora kubana mu butandukane bwacu hatantambara dushaka twaramaze kubereka yuko twateye intambwe muri demokarasi nabo abo banyepolitike n'abasigaje nabo bazoyage bumvikana kugira nabo igihugu cyacu gitera imbere tuve mu bihugu bya nyuma bikenya kugira dushobore kwiterambere rama
murakoze Renova muri hehe Renova mutaragenda
turi Bujumbura
muri Bujumbura murakoze Renova reka rero tugaruke ku bashinga bacu twatumiye hariho François yashikirije ikibazo gikomeye cyane rwose cy'imyirekano iri kwiraba mu bisagara bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibinyamakuru byinshi bivuga ko iyo myirekano yoba iva cyane cyane ku kuntu igihe cyo kwiyamamaza muri kampanye ariko barahiganwa reka bitanye amazina batukana ibintu bikomeye abandi nabo batangaza imigambi itera ubwoba abanyagihugu bamwe yamwe nk'imigambi yo kwirukana abimukira nk'imigambi yo itandukanye yerekeye amasezerano amwe amwe yarashinzwe na leta yo muri iki gihe nashaka kuri icyo kibazo nyine cyo gutangaza imigambi cyane cyo gushikiriza ibyiyumviro bitera ubwoba abanyagihugu nashaka mugire icyo mukivuze ko mushaka nawe wiri Nyamitwe mwihweje n'ibyavuzwe na François na Renova
ego ibyo François yashikirije n'ibintu bikomeye rwose n'ibyo Renova yashikirije nawe nyine bikaba bikomeye murazi yuko ibyiyumviro uko biba byinshi niko byubaka François yavuze ibintu bihambaye ati indege nigomba kwishyira aba izogenda gute icyo nta nyishyu tugifitiye kuko ntituramenya aho bizogarukira hariho abashavuye n'ibyo hariho abagerageje gusenya ibi na biriya n'ibyo birafise icyo bibako mu kwiyamamaza hariho ibyo binateye n'ubwo hanyuma ikindi nacyo ni byerekana yuko uko abantu bigenza ku isi si uko bose bemera demokarasi hariho abatemeraho intahishije usanga bagerageza kugumuka n'abandi baca muri iyo migumuko kugira ngo bikurire mu utwabo hariho nk'abo bashaka kuyiba n'ibindi muri icyo kino gihugu muri icyo gihugu hoho hari hasanzwe hariho n'ubwicanyi bwinshi cyane abantu batumye ihoho bakica abantu inyaga y'uko nk'abantu bapfa muri Amerika ari benshi gusumba abapfa mu bihugu bitari bike bya Afurika mugabo kubera ko ibimenyeshamakuru byinshi usanga babivuze ko pouvoir babivuze ko ngira ngo ingufu nyinshi usanga umenga bigaragara ariko mu bindi bihugu ariho habi gusumba hanyuma yagize ati urabye inyishu cyangwa ikigo tunabikuramo neza yuko hari n'ikigo gikomeye ikigo cy'uko abantu bajya kuburana ubutsinze nubwo yogaye urubanza akagaya abagabo ariko mwumvise yuko hariho nk'abantu mu Burundi usanga bagaya abagabo nimba harabayeho muri sentare igeze kubahiriza ibyiza shingiro umwe yavuyemo akagenda ni demokarasi muri demokarasi umwe aravuga ati cyenda avuyemo abandi bakabandanya ariko igihugu ntigifakara hanyuma rimwe vanaho ati abanyepolitike barabona yuko twebwe abanyagihugu twemeye kubana mu butandukane bwacu nabo nibemere babane mu butandukane bwabo nibaganire nibagire iki icyo nicyo twama duhamagara abantu iyo ibiganiro kiratunga hano mu gihugu hari abatabyitaba mugabo abarundi benshi mu butandukane bwabo barabyitaba kireka akadumbi nyine akabika abantu batoya bake bemeye gusenya bavuga bati twebwe ntizobyemera kuko amakungu aradufitikiye azodufasha inyuma biriye bakemera gukoreshwa n'amakungu na bamwe bamwe kugira ngo basenyere igihugu basenyere inzego zitewe n'abanyagihugu abo nta kundi batunga uko mugabo igihambaye ni uko amategeko amabwirizwa y'igihugu yubahirizwa bakayahagararira bakagira bati byanka byakunda igihugu nitugume mu mahoro n'umutekano
ndabona kanya
n'insimbatare turwanye ubukene
ndabona kanya kariko karagenda mu mpe inyishu zivunaguye reka duhe ijambo Frederic banyumvira kugira nawe nyine atubwire agira icyo avuze ko byashikirijwe na François hamwe na Renova François akaba yavuze no kuri iyo myerekano iri kwiraba mu bisagara bitandukanye byo muri Leta Zunze z'Amerika muri iki gihe tuga ku ijambo
njyewe ndashimikira cyane kuri ibi bishikirijwe n'uyu muntu wari Kigali bijanye n'imyerekano nayo ibisigaye na mutwe urumva ko hari ingorane yifitiye ariko icyo nagira mvuge ku by'imyerekano ni uko burya imyerekano irayigira itarekuwe kandi n'amategeko imyerekano bariko baragira irarekuwe n'amategeko muri Amerika bo nirekuwe n'amategeko barayigira kandi barafise aho bayigarukiriza ntibaza kubomagura ibintu ntibaza gutera amabuye abapolisi barafise aho bayigarukiriza kuko amategeko arabivuga neza nyine bigenda rero bijya ntibisanzwe kwerekana ko umuntu ababaye ntibisanzwe nk'ujya hakurya bashobora kwerekana n'uko umuntu anezerewe imyerekano yo kunezerwa imyerekano yo gushavura irarekuwe n'amategeko ikindi uyu perezida mushasha yari yatsinze amatora yari yavuze ati jewe aya matora sinzo yemera atari jenda yatsinze namwe yabisigura ko yatsindwa nawe yari gushavura imyerekano ariko kandi Amerika irarekura ibyo rero nibavuge bati kubera ko bajya batsinzwe barababaye ariko n'abanezerewe badashobora kugira n'imyerekano nabo. Ndazi neza yuko ibyo bibazo bazobitorera umuti kuko mu baramaze kumenyera iyi mico ya demokarasi yo hadufite ikibazo bagicara bakabiganira bagatora inyishu atamuti w'ishibere. Si kimwe na twe dusanga harimo ibintu by'inzigo, harimo ibintu byo kurondera kwica abantu kumara abantu kubera ngo politiki. Politiki
niyo gukiza siyo kwica. Niyo gukiza. Reka duhene ijambo. Ndabona abanywanyi b'i radio ijwi y'Amerika twemereye kuduha ijambo. Ndabona kanya kariko karagenda. Reka duhe ijambo Ndayisaba. Ndayisaba mwiriwe neza?
Yewe.
Mwiriwe. Murafite ikibazo muvunagura amajambo wa kanya karagiye?
Ego jewe nashaka kuvuga yuko.
Ndayisaba muri hehe?
Ayo matora. Ayo matora yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ndayisaba muri hehe?
Genda yabonamwo ndi Karusi mu Burundi.
Mhm.
Ayo matora yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Genda yabonamwo ubwoba. Ubwoba kuko mbona yuko umenga ibibazo bihanze isi biriko bitera abanyagihugu gutora abantu bafise bya byimviro no kwita by'aba nationaliste cyane.
Mhm.
Ugasanga rero nko mu minsi tuza abo nationaliste bagiye gushira cyane cyane imbere imbere inyungu zo gukingira ibihugu byabo, usange kwa gufashanya kw'ibihugu kurahagira ingorane washaka na muri Afurika turahagiriye ibibazo.
Yego be.
Akarorero mu hariya mu Faransa bafise ubwoba yuko hashobora gutorwa ujya Marine Le Pen. Urabona mu Bwongereza bijya by'ama Brexit byabaye. Jewe rero ubwo bwoba nibwo mfise gutorwa kwa Trump igabanyagihugu bamwiyumvise mugabo ashobora kuba batare baretse gutora rya Clinton kubera ibibazo nuvuga ntibihanze isi bafise ubwoba ati abateroristi bashobora kuzodutera na byarizo.
Murakoze Ndayisaba reka hadi n'ijambo anisete mu kanya gatoyi cyane rwose munsi y'ubunota umwe duga ku ijambo ikibazo icyumvira. Anisete ntitwumva, nibaza ku murongo wa Anisete utameze neza. Anisete muri ngaho?
Ani kino kibazo cereke amatoro muri Amerika
mu kanya gato fusa amasegonda 30
muri Amerika dunatsamwe atarashyizwe cyane n'ibinyamakuru leta ya Obama ko ari harabaye bafata ko yuko Trump yokura meza ariko
Anisete ndabona umurongo wawe umeze nabi.
Trump ari atsinze amatora isi yose ngira amahoro nico gituma kubwanje mbona yuko urukundo bariko baramukunda kugira ngo bamuhamagare muri maison blanche nibaza yuko yorindira zigatari kugira ngo azagireyo rimwe na rimwe kuko barashobora kumugira kuko bagize
muri Amerika barafise ukuntu bahanahana ubutegetsi ibyo biri mu bintu byamabikorwa iminsi yose. Reka duhe ijambo w'irinyamitwe amasogonda 30 w'irinyamitwe ku vyimvuro yashikirijwe na Ndayisaba na Aniseta. Ndayisaba akaba yavuze ko ahubwo afise ubwoba kwitorwa rya Trump. Duga ku ijambo.
Ntakagira ubwoba yariyamamaje Trump hanyuma arashobora kubwira abanyagihugu imigabo n'imigambi yiwe nabo baramwumviriza nabo bahitamwo. Hariho n'uwabivuze neza yagize ati hariho ukuntu abantu ariko bibaza ko kubishikanya ku miryango Clinton yarigeze gutwara igihugu akifuza ko umugore we nawe aba ariyo agitwara. Murazi ko ibyabaye bya Bush habaye Bush père na Bush fils ni ukuvuga se n'umuhungu bose batwaye Amerika. Rero ngira ngo nabarize bati reka tubihindure ntitwifuza yuko umuryango ariwe uzokwa mudutwara kuko uyu mupfasoni n'ubwo azoba ari we yifuza yatowe hazotwara umugabo wiwe iki gihugu bizotwarwa n'abandi muri
ya migabo n'imigambi bari basanzwe bafise. Frederic wamvuga inyumvira. Ndaguhe ijambo rya nyuma ku vyerekeye ivyashikirijwe na Ndayisaba na Aniseta. Duga ku ijambo musakanya gato.
Niyo Ndayisaba ari Karuzi yavuze burya birahambaye nuko inyamitwe abicishije ko ikimuruho rw'amazi burya abantu bariko baratorwa mu isi wa mbere yamushimiye yabaye mbere yabaye segerenero aya yagenye de new president wa umukobwa wa Jamal Rokem niwe yamushikirije ijambo amushimira. Uyu munsi ni mu Buraya uri murarabo urabona ko hariho ibyumvira biriko biraduga bavuga bati aba bantu baduteye ingorane nabaze baza handi. Niwe muri ijambo yavuga ati aba bantu babirabure n'ibiki mubisanzwe ibyo ni bibazo bibiza gutera ubwoba abantu
ko mushigana he Frederic bamvuga inyumvira
aho usanga uyu mozi
ndabona ibyumviro ari byinshi byiza cyane gose nashaka kubashimira cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndagushimira mushigana he wili nyamitwe ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America baduteye akamo bakadushikiriza ibyumviro byabo n'ibibazo byabo turashimiye engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma tukabadushimiye na Fatou Karara yegeranije ikiganiro ibindi biganiro bya radio ijwi ry'America ni mukanya murakoze mugire umugoroba mwiza mwese.